Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa mbere tariki 13 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015 muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Thomas Kamirindi ni saa moya n'igice I Bujumbura ni Kigali.
Abakuru bihugu rero aho babonana uyu munsi basanze ibyo atari ibintu bishobora gutuma abantu bahunga batambere bafundika yuko bagiye gukora ko bashoboye kose kugira ngo abo banyagihugu bahunze baza mu Rwanda bashobore gutahuka.
Uyo ni Gervais abayeho umuvugizi wa presidansi y'Burundi. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turarigaruka ko mu kanya kari imbere.
Duhere muri Sudani. Uyu munsi abaturage bagera kuri miliyoni 16 batagiye amatora y'inteko ishinga amategeko nayo umukuru w'igihugu. Ayo matora azageza ejo bundi kuwa gatatu nkuko byagenze mu 2010. Amashyaka akomeye atavuga rumwe na leta nka Congrès Populaire rya Hassan al-Turabi na Uma rya Sadek al-Mahdi uyu nguyu kandi ari no mu buhungiro I Cairo. Ayo mashyaka rero yanze kujya muri aya matora bavuga ko amatora yateguwe nabi kandi ko biteguye ko Perezida Omar al-Bashir n'ishyaka rye Parti du Congrès National nabwo bazariro kwiba amajwi. Marshal Bashir afite imyaka 71 y'amavuko, yafashe ubutegetsi mu 1989 akoze kudeta. Ubu rero arashaka indi manda ya gatatu, arashaka indi manda y'imyaka 5. Murabizi kandi ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rumurega ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe muri Darfur. Uburayi bwunze ubumwe, Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Norvège bose banenga amatora yo muri Sudani bavuga ko adaha amahirwe imitwe ya politiki yose. Aya matora yo muri Sudani ni aya mbere kuva Sudani yepfo yitandukanije nayo ibona ubwigenge mu 2011.
Leta z'umuzi Amerika hamwe n'ibihugu bikomeye by'Uburaya biriko birahimiriza imirwi yo mu gihugu ca Libya idacana waka kugira ngo yemere agahingwi atabirinze gusabwa muri iki gihe. Ibiganiro bifise umugambi wo kumvikana kuri leta y'ubumwe byatanguye mu gihugu ca Algeria. Yamara umutekano muke watanguye kuvaho Perezida Muammar Gaddafi akuriye ku butegetsi mu mwaka wa 2011 wasubiye guhungabana uyu munsi kwa mbere igihe kibombe caturika imbere ya ambasade y'igihugu ca Maroc ku murwa mukuru Tripoli. Nta muntu n'umwe yasize ubuzima muri ico gitero, yamara imodoka zitari nke zanonekaye. Ico kibombe catewe haheze amasaha atari make abantu bitwaje inkoho barashe kuri ambasade y'igihugu ca Korea y'umanuko mu gihugu ca Libya aho cahitanye ubuzima bw'abanyaribiya babiri bacungera iyo ambasade kikongera kigakomeretsa uwundi muntu umwe. Umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste Islamic State watangaje ko ari wakoze ivyo bitero uko ari bibiri. Mu itangazo ryasohowe na sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry hamwe n'abashikiranganji bajejwe imigendanire bo mu gihugu c'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano hamwe na Espagne bateye akamo gasaba ko ibitero vy'indege hamwe n'ingwano bibera ku butaka bw'igihugu ca Libya bihagarara uno nyene. Abo bategetsi bagabishije kandi kw'iyo mirwi irwanira ubutegetsi ishobora gufatirwa ibihano mu gihe yo bangamira umutekano hamwe n'amahoro. Abo bategetsi bashimye ibiganiro vyatanguye uyu munsi kwa mbere mu gihugu ca Algeria.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ministri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi araza mu ruzinduko rwe rwa mbere nka ministri w'intebe hano I Washington. Aje gusaba Perezida Obama intwaro no kongera ibikorwa by'indege z'intambara za Amerika zifasha Iraq kurwanya umutwe wa Eta Islamic. Mbere y'uko ministri w'intebe wa Iraq ageri Washington, ministri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ashton Carter yatangaje ko bazita ku byo al-Abadi azasaba byose. Uretse indege z'intambara zifasha ingabo za Iraq, Perezida Obama yohereje kandi n'abasirikare 300 muri Iraq bo kuba abajyanama b'ingabo za Iraq.
Perezida w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin yafuse ingingo yahora ibuza igihugu c'Uburusiya guha igihugu ca Irani ibigwanisho bikomeye vyo kwikingira ibitero vy'indege vyitwa S-300. Iyo ngingo ifashwe nyuma yaho ibihugu bikomeje ku isi bipfundikiye amasezerano ya gatiganyo yerekeye ibigwanisho nucleaire by'igihugu cya Iran. Umushyirantahe Putin yari yateye kuri iyo ngingo ibuza guha ubwo bwoko bw'izo bigwanisho igihugu cya Iran mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2010. Igihe yariko asigura iyo ngingo ifuta ibyo bihano, umushyirantahe w'igihugu cy'u Burusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov yavuze ko inyuma yaho ibihugu bikomeye birimwo Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Urusiya, Ubufaransa, Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bifundikiye amasezerano n'igihugu cya Iran ngo ibihano byafatiwe icyo gihugu nta nsiguro byari bigifise.
Mu Bufaransa, Jean-Marie Le Pen yatangaje ko atakigiye mu matora y'inzego z'ibanze mu gihugu cye. Ibipimo byari bimaze kwerekana ko aramutse yiyamamaje byakononera cyane ishyaka yashinze Front National, uburiyoborwa n'umukobwa we Marine Le Pen. Mu cyumweru gishize, Jean-Marie Le Pen yari yongeye kandi kwikururira umuriro, avuze nanone ko jenoside yakorewe Abayahudi ari akantu gato cyane mu mateka y'isi.
Hillary Clinton yatanguje icese isekeza ryo kwiyamamaza mu matora mukuru w'igihugu watekanijwe mwaka w'2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kigihe kandi uwundi mutegetsi yarukiye umugambwe w'abarepubulika ahava atangaza ko azohiganwa. Umupfasoni Hillary Clinton yahoze ari sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika yatanguye urugendo mu ntara zitandukanye, akaba yatanguriye mu ntara ya Iowa. Umupfasoni Hillary Clinton ejo ku munsi wa Mungu niho yatangaje cese ko azokwitoza ku giti cy'umugambwe wa Demokrate, abicishije mu kiganiro cya video akaba yaratangaje ko azokora ibyo ashoboye byose kugira ngo agarukire abanyagihugu mu rwego rwo hagati. Uyu munsi kandi uwundi mutegetsi zohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ahava bitangaza, uyu nawe ni Senator Marco Rubio aurikiye umugambwe w'abarepubulika yavyawe n'abimukira bavuye mu gihugu cya Cuba. Uyu munsi kwa mbere niho ahava atangaza inkuru, yabwiye abazomuha umutahe ko wo kwiyamamaza ko yafashe ingingo yo kwitoza. Bitekanijwe ko hava ashikiriza icese iyo ngingo uyu munsi ku mugoroba ari mu gisagara cya Miami, igisagara abanyagihugu bahunziye intwaro ya Fidel Castro muri Cuba mu myaka mu 1960 batanguye kwandikirwamo.
Mu Bushinwa, urukiko rwatangiye kuburanisha umutegetsi ukomeye witwa Jiang Zemin, wigeze kuba umuyobozi w'ikigo cya mbere cya leta gikomeye cyane gishinzwe gucukura no gucuruza peteroli. Nyuma yabaye na minisitiri ushinzwe ibigo by'ubucuruzi bya leta byose, yirukanwe mu 2013 aregwa ibyaha bya ruswa. Mu myaka ibiri amaze ku butegetsi, Perezida Xi Jinping amaze gufunga abategetsi benshi kubera ruswa barimo uwitwa Zhu Yongkang wari minisitiri w'igikomerezwa cyane wari ushinzwe inzego zose z'umutekano. Murumva radio yacu, gahunda tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, guhera saa moya n'igice kugera saa mbiri. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini, umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho agateka ka zira muntu Zaid Al Hussein ari mu rugendo mu Burundi, aho bitekanijwe ko azobonana n'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa kabiri. Uyu munsi yabonanye n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Mugenzi wacu Desire Hatunyimana akaba yakurikiranye inkuru, tumutege amatwi.
Zaid Al Hussein muri urwo rugendo arimwo kuri uwa mbere akaba imbere y'umutaga yarabonanye abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi, umugwi woni ujejwe gucungera amatora urongoye inama nshingamateka muri kino gihe ikora icumbagira, tukaba tutashoboye kumenya ivyo baganiriye biturutse ko inzego zitari nke za leta bigoye kuronka uzivugira kuvaho mu mugambwe CNDD-FDD bafutiye bamwe bamwe mu badashigikiye ikiringo cya gatatu cha Petero Nkurunziza. Zaid Al Hussein yabonanye kandi n'abarongoye amashirahamwe adaharanira ibicaro vya politike. Urongoye urunani gwamwe muri ayo mashirahamwe Force akaba yizeye ko azogondaza Petero Nkurunziza agaheba kwitoza, kuko Vitane Shimirimana abona ko ariyo ntandaro y'indyane ziri mu Burundi uno munsi.
Twibaza yuko mu mwanya kiri ngaha azoheza agashikiriza ubutumwa bwumvikana ubutumwa burongorotse abarongoye Burundi kugira ngo abahimirize yongera bihanitse yuko ibara ritorwa bitewe n'ishaka cyangwa inambu y'ubutegetsi y'abamwe bamwe ngaha mu Burundi.
Zaid al-Hussein bitekanijwe ko kuri uno wa kabiri abonana amasomo yandi na Petero Nkurunziza. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi uyu munsi bahuriye ibutare mu majyepfo y'u Rwanda. Frederic Nkundikije umaze kubaza Gervais Abayeho, ni umuvugizi wa President Nkurunziza, ibyo President Kagame na President Nkurunziza baganiriye.
Ni nama yabereye ibutare amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Mu bikurukuru baganiriye rero bakaba baganiriye ibyerekeye umutekano hamwe n'iterambere.
Murasha kutubwira ikintu bavuze kuba byerekeye umutekano, icyo kibazo cy'umutekano cyarekeye umutekano w'ikigihugu.
N'umutekano hagati y'imbibe igihugu cy'u Rwanda gihana n'u Burundi, ni ukuvuga rero ko ari umutekano haga muri ibyo bihugu bibiri, aho basanze ari umutekano wifashe neza cyane. Mbere bavuganye n'umutekano mu karere, murazi ko u Burundi n'u Rwanda ari ibihugu bihurikiye mu mashyirahamwe atari make.
Muri iki gihe nyine turiko turavugana hariho ikibazo gihamba cyane rwose cy'umutekano, aho abanyagihugu bo mu Burundi cyane cyane abo mu ntara ya Kirundo bahungira mu Rwanda kubera bavuga ko umutekano utifashe neza. Icyo kibazo cy'impunzi n'umutekano wabo utifashe neza kuri uwo murwi w'abanyagihugu bakivuze kwiki?
Icyo kibazo twarakivuze ko bihagije, ni ukuvuga yuko abanyagihugu b'u Burundi bahunga baza mu Rwanda bivuye ku nkuru atari zo rukurukuru ibyo twita ibihuha, bakavuga yuko umutekano wabo utifashe neza. Icyo nobwira ariko baratwumviriza ni uko aheruka kuba inama ku ruhande rw'i Burundi, inama yahuze abaserukira abakuru bakuru mu nzego z'igisirikare n'igipolisi, aho batijya nene icyo kibazo cy'umutekano, basanga umutekano wifashe neza cyane. Bakavuga yuko atamvu ziboneka zotuma abantu bahunga. Abakuru b'ibihugu rero aho babonana uyu munsi basanze ibyo atari ibintu bishobora gutuma abantu bahunga, bata mbere bapfundika yuko bagiye gukora ko bashoboye kose kugira ngo abo banyagihugu bahunze baza mu Rwanda bashobore gutahuka kugira ngo bitabire amatora mu Burundi nk'uko abarundi bose bariko barabyitegura.
Ibyo bivuga ko ubuhungiro abanyagihugu bahunze intara ya Kirundo bariko barasaba mu Rwanda bazobubima.
Icyo ni ikibazo ngira ngo mwobaza shyirahamwe mpuzamakungu yita impunzi HCR, nabo nyine baraheza bakaraba nimba ibyatumye uko ndabizi jewe amategeko bakorera ko, baraheza bakaraba nyimba imvo zatumye bahunga zisemeye kugira ngo basobore icyo baba ko barasaba kugira ngo bagifatire ko baheze babatunganirize.
Hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose gisani cateranije abarundi, kibazo cerekeye ikiringo cyo kwitoza cya Perezida Pierre Nkurunziza. Icyo kibazo sabarundi gusaba kivuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryakivuga ko ishyirahamwe rya Afurika ryarakivuze ko abo bategetsi baba baraganiye kuri icyo kibazo.
Oya, icyo kibazo nacyo bavuganye mu byo bavuganye icyo nticyarimo.
Murashaka kutubwira ibindi bibazo bihambaye cyane rwose abo bategetsi bihweje mu nama bagize ibutare?
Bihweje ibibazo by'iterambere. Icyo twovuga hano ni uko bihweze ya migambi ivugwa cyane mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika mu buseruko bijye bita umuhora wo mu buraruko Corridor Nord, na n'umuhora wo mu gace ko hagati Corridor Centre, aho basanze hariho imigambi cyane cyane ifatiye ku guteza imbere urudandaza kanye ugukorwa ko imigambi ikomakomeye nk'amabarabara, aho basanze iyo migambi mu gihe yoza mu ngiro yoteza imbere cyane ubutunzi hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda, mbere igateza imbere ibi bihugu byacu dufatiye kuri aya mashyirahamwe barimo twavuze. Bavuze mbere n'umugambi bavuga ushobora gukorwa mu minsi mike iri imbere, ibarabara rizova Ingozi rigaca kuruzi Kanyaru rigashika mu Rwanda. Umugambi bavuga yuko ugiye mu ngiro nawo nyene uzofasha ibi bihugu mu kwiteza imbere. Mbere bakaba bavuze yuko ya banki y'iterambere muri Afrika, BAD, African Development Bank, babaremeye gutanga uburyo bukenewe kugira ngo uwo mugambi usobore kuranguka.
Gervais Abayeho, umuvugizi wa Presidensi y'u Burundi, murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Yego, murakoze nawe.
Ijwi rya Amerika, ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu. Amakuru mu Rwanda, bashoje icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 21 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icyumweru cyashojwe n'umuhango wo kwibuka abanyapolitiki ku rwibutso rwa Jenoside rwubatse ku musozi wa Nyarurama, bakunze kwita Rebero, mu mujyi wa Kigali. Asumita Kaboye yatwoherereje inkuru.
Umuhango wo gusoza iki cyunamo wari witabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu barimo perezida w'umutwe wa Sena n'uw'abadepite. Ni umuhango wamaze iminota itari igera kuri 30, kuko usibye gushyira indabo ku mva z'abashyinguye kuri uwo musozi wa Rebero, nta yandi magambo yahavugiwe. Bamwe mu bavuka mu miryango y'abo banyapolitike nabo bari baje gushyira indabo ahashyinguye abo mu miryango yabo. Uyu ni Bwana Kavaruganda Guillaume wari waje kwibuka umubyeyi we Kavaruganda Yosefu, wahoze ayobora urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Hari ibindi bitotezo yari afite mbere, wenda yuko igihe kigera nyine ngo arinde bamuvana ku isi.
Ehe, byari bihari kuko nicyo gihe biba yararinzwe na n'umuryango w'abibumbye Roni, ariko ntibyamubujije ko yitaba nyine ko Roni muterana akaza kwitaba Imana nyine yishwe.
Rimwe na rimwe umuntu wenda ashobora kuvuga ati nahitamo ko papa ari kuba ari muri uyu murongo wo kugira ngo abatutakimugira. Mwebwe nk'abana be icyo kintu hari igihe kibazaho,
bishobora kukuzaho nk'umuntu umwana wese yifuza kugira umubyeyi we bugufi, ariko ntabwo tugomba none gutinya urupfu. Byanze bikunze umuntu uko byagenda kose umuntu arapfa. Ibyiza rero no kugenda neza usigiye urugero rwiza abandi.
Umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, Bwana Alphonse Kayiranga Mukama, yavuze ko nk'imitwe ya politike bishimira ko igihugu cyashyizeho umunsi wahariwe kwibuka by'umwihariko abanyapolitike bazize Jenoside, ariko ko abanyapolitike bateshutswe ku nshingano zabo bagomba gukurikiranwa mu nkiko aho bari hose.
Abakoze Jenoside bagomba kugezwa imbere y'inkiko, bo abataragezwe imbere y'inkiko bose bagomba kugezwa imbere y'inkiko.
Muri iyi minsi irindwi yahariwe ibikorwa byo kwibuka, ibikorwa byabereye mu midugudu yose yo mu Rwanda, ihungabana ryaragabanutse ugereranije no mu bindi bihe byo kwibuka, nk'uko Madamu Kayite Shonga Ivona ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri Minisiteri y'Ubuzima yabibwiye Ijwi rya Amerika, avuga ko hirinzwe ibintu byahungabanya abantu muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 21.
Twabaye hamwe n'inzego zitandukanye kugira ngo dupange gahunda za filme zazaga zikubita ku muntu waje kwibuka kuri stade hatabona zikubaho, habeho kwerekana filme ariko ahantu hateganijwe.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima buvuga ko mu Rwanda abantu bangana na 1/4 cy'abatuye u Rwanda babana n'ihungabana. Nubwo icyunamo cyasojwe kuri uyu wa mbere, ibikorwa byo kwibuka byo birakomeza kugeza mu kwezi kwa 7 ahibukwa iminsi 100 Jenoside yamaze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika. Mu iki gihe amatora yimirije mu Burundi, Radio Ijwi rya Amerika yatekanije umwanya w'ibiganiro byerekeye amatora.
Nivyo koko, tuzoha akaryo abanyepolitike, abahinga mu byerekeye politike, abahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, urwaruka, abapfasoni, abikorera utwabo, abagwizatunga, kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo ku itegurwa ry'amatora, hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazohariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi, eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
Turabateye akamo mwese Ijwi rya Amerika.
Abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika barabandanya kutwandikira bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, ariko hari n'abakoresha uburyo bwa Facebook. Mugezi wacu Liana Itangishaka yadusomeye bumwe muri ubwo butumwa, tumutega amatwi.
Murakoze cyane. Emmanuel havuga Imana avuga ati ivyabo birahambaye, ati umwe turamwinginga ngo azongere yiyamamaze mu 2017, undi abarundi bati vuga uvuye aha. Ahaha, Jean Berkimas Baden akavuga ati reka turindire twumve ico amuhanura. Alfred Niyonzima we avuga ati reka dutegereze ibiva muri uwo mubonano. Niyo kuri Seth Benoit avuga ati namwipfuriza kuvayo afashe ingingo yo guhanura no guhana ya misore yiwe irikirangaza abanyagihugu iteza impunzi mu Rwanda, kuko ivyabo bimaze kuba bibi cyane. Ubuho data baririmba ngo tuzobamesa. Ivyo twobamenyesha yuko ari vyavuzwe nabifuza yuko Perezida Petero Nkurunziza yiyamamaza mu myerekano yabaye kuri uyu munsi wa gatandatu heze. Kibasumba Blaise wavuga ati ni vyiza cyane aze arabe n'abaturage be bahunze bamumenyeshe n'ico bahunze, kandi niba arukure ku butegetsi aburekure abaturage bagire amahoro, niba abakunda abarundi n'u Burundi yirinde ico bateze ingorane. Odasi Nzoyihera wakavuga ati amuhanure ko yoheba kwitoza kandi amubwire ahimbonera kure discipline. Odasa akavuga ati ndi mu Kirundo. Tuyishime Theogene bavuga ati aha bari kwiga kubijanye no gutegeka mpaka bapfuye, kuko bose bazi urubategereje ari rumwe. Rosette ategeka Imana wakavuga ati none se ku Rwanda atari guruhamagarira Barundi kuva mu byabo, ati naza wenda abaturage bagabanya umurindi wo guhunga, ahubwo bakumva izo mpanuro za nkuru nziza tubihanga amaso. David ategeka Imana bavuga ati twishimiye uyo mubonano mwiza w'ivyo bihugu naze mu Rwanda tumuhaye ikaze, kandi ntabe yasubiriye mu Burundi aho atibutse kugisha mugenzi we inama z'uburyo yakomeza kubungabunga umutekano w'u Burundi n'abarundi, dore ko atabonye inama zizo nararibonye mu by'umutekano yazisanga mu kibuga cha wenyene abaturage baramaze guhunga. Murakoze. Ku nkuru yerekeye urundi rutonde rw'abagumya banga n'abategetsi bakomeye bo mu mugambwe CNDD-FDD 15 bakuwe mu mugambwe CNDD-FDD, Ibrahim Kasigwa avuga ati reka CNDD-FDD imanyagurike kuko yamanyaguye imigambwe y'abandi. David Hategekimana akavuga ati abasigaye muri CNDD-FDD ni bungu bumwe maze bashire ingufu mu cyozanira amahoro n'ubumwe mu Barundi bose muri rusange. Erega Burundi bukwiye kwigira mu Rwanda niho byo bavyiza. Theophile Ntirutwa akavuga ati mbese ko mbona i Burundi amacakubiri akabije. Peter rwose ereka kwikunda ukunda Burundi. Erega ntabwo abarundi bagushaka. Abanyarwanda dusenga Imana iduhere prezida ukunda igihugu, narangiza manda ze azaha abandi bayobore nta maraso amenetse. Kibasumba Blaise akavuga ati niba nkuru nziza adategekanya kuva ku butegetsi biragaragara ko akomeje kwirukana abadashaka ko aguma kugundira ku butegetsi, ndabona azasazira mu mugambwe wenyene. Ati none ko mbona atumva impanuro, ati umugambwe sakarima kiwe amenye ko ari ku bitekerezo by'abantu benshi, ati amateka azobimubaza. Ivyo ni bimwe mu vyo abanyonyi bacu badushikirije ku rubuga rwa Facebook kuri uno munsi. Murakoze.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye.
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ibyo biganiro kandi bya mu gitondo mushobora no kubikurikira kuri za telefone zanyu zigendanwa nk'uko mwabyumvise mu kanya. Murabyizi kandi ko mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 naho mu Rwanda 104 n'ibice 3 na 88 n'ibice 3 ya radio Inshuti ya Bose iri ni Ijwi rya Amerika.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje ya adresse twamatubaha ya email iyo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri umugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Thomas,
muri Sudani bari mu matora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'inteko ishinga amategeko babitangiye none, ariko na matora azamara iminsi 3 amashyaka atakuvuga rumwe na leta akomeye yose nk'uko yabigenje mu 2010 yanze kujya muri aya matora, bavuga ko yateguwe nabi kandi ko biteguye ko Perezida Omar al-Bashir n'ishyaka rye Parti du Congrès National nabwo baziba amajwi. Marechal Bashir afite imyaka 71 y'amavuko, yafashe ubutegetsi mu 1989 afashe akoze coup d'état, ubu arashaka indi manda y'imyaka 5 kandi murabizi ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rwa rundi bita ICC mu magambo ahinnye y'Icyongereza kubera ibyaha bya genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasinyo ku muntu bavuga ko yaba yaragize mu ruhare muri Darfur.
Leta z'Amerika hamwe n'ibihugu bikomeye by'Uburaya biriko byahimiriza imirwi yo mu gihugu cya Libya idacana waka kugira ngo yemere agahengwe atabirinze gusabwa. Muri iki gihe ibiganiro bifise umugambi wo kumvikana kuri leta y'ubumwe byatanguye mu gihugu cya Algeria, yamara umutekano muke watanguye kuvaho Perezida Muammar Gaddafi yakuriye ku butegetsi mu mwaka wa 2011 wasubiye guhungabana uyu munsi kwa mbere igihe ikibombe caturika imbere ya ambasade y'igihugu cya Maroc ku murwa mukuru Tripoli. Nta muntu n'umwe yasize ubuzima mu cyo gitero, yamara imodoka zitari nke zononekaye.
Minisitiri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi araza mu ruzinduko rwe rwa mbere hano i Washington kuva aho afatiye ubutegetsi, aje gusaba Perezida Obama intwaro no kongera ibikorwa by'indege z'intambara za Amerika zifasha Iraq kurwanya umutwe wa Ita Islamic. Uretse izo ndege, Perezida Obama kandi yohereje n'abasirikare 300,000 muri Iraq bugu kuba abajyanama babagenzi babo ba Iraq.
Perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yafuse ingingo yahora ibuza igihugu cy'u Burusiya guha igihugu cya Irani ibigwanisho bikomeye byo kwikingira ibitero by'indege. Iyo ngingo ifashwe inyuma yaho ibihugu bikomeye byo ku isi bipfundikiye amasezerano y'agahengwe y'agateganyo murambararira yerekeye ibigwanisho nuclear by'igihugu cya Irani. Umushyirantahe Putin yari yategeye kumu kuri iyo ngingo ibuza guha ubwo bwoko bw'ibyo bigwanisho igihugu cya Irani mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2010.
Mu Bufaransa, Jean-Marie Le Pen yatangaje ko atakigiye mu matora y'inzego zibanze mu gihugu cye. Uwo uriya mukambwe washinze ishyaka ry'abaheza nguni ryitwa Front National ahora avuga yuko genocide yakorewe abayahudi ari akantu gato cyane mu mateka.
Inshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye uyu munsi bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije
na Thomas Kamirindi. Naheje mu gitondo rero guhera saa 11:30 kugera saa 12:30 mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.